Nzamba.
Nzamba irasamirana.
Amakuru na Parfait Mudasigara.
Musangwe kaze nchuti bagenzi ba radio Inzamba agateka kawe turi ku munsi wa gatanu w'igenekezo rya gatatu kigarama mwaka w'2021 amakuru twabateguriye akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira Abanyeshure baba 2015 nibo bamaze kumenyekana ko baheze ishure mu ntara ya Cibitoke mu kiringo cy'amezi yababa atatu gusa abakurikirana hafi gisata cindero babona ko ubukene mu miryango ariyo ntandaro y'ibyo bitigiri by'umurengera abantu nabo 208 niyo bamenyekanye ko bagandaguwe mu kwezi kwa munyonyo uyu mwaka abandi baranyuruzwa n'ayandi mabi yagiye arakorwa n'inzego za leta hamwe na ya migwi y'imbonera kure ibyo bikaba biri mu cyegeranyo cy'ishyirahamwe Rukristu rigwanya ihohoterwa rya kirimwa muntu akate Burundi muraza kubikurikira muri aya makuru kandi turababwira amanyanga akorwa mu bushikiranganji bw'ubudandaji nk'uko tumaze iminsi tubibashikiriza uyu munsi tubabwira ingene hatogwa abitaba amahayanishwa n'ibyo bemeranya n'abategetsi b'ubwo bushikiranganji kazi
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umbirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
ndasubiye kuramutsa nongera kubifuriza ikaze muri kano kanya inkuru imwe ukwayo ano makuru tuyatangurire kuri uno munsi mpuzamakungu hariwe kwitaho abagendana ubumuga impunzi z'abarundi baba mu bisagara bitandukanye byo mu gihugu cy'u Rwanda bavuga ko rimwe na rimwe bikumira kubera abagendana ubumuga ahandi naho bagakumirwa n'abatanga ubuzi bavuga ko abagendana ubumuga batobishobora ni inkuru twateguriwe na George Nimenya
Arundi bahungiye mu bisagara byo mu gihugu cy'u Rwanda bagendana ubumuga bavuga ko batorezwa iyo bagiye gusaba akazi
nk'impunzi zigendana ubumuga kenshi tugiye gusaba akazi barakubwiye ati we ntabishoboye aho nko kwigisha babonye ugendana ubumuga akavuga nti dushobora guhagara mwanya nk'uko abandi bigisha bahagarara cyari nk'amapareye amaporteze ahera ugasanga kenshi baravuze nyine bagenda benshi bari kumira ugasanga bamwe barirukanga hirya no hino kuko abafise amaguru benshi usanga biruka hirya no hino kuruta bakaje nko gukora akazi kuwe n'abagendana ubwo bumuga benshi barashoboye akazi
kubijyanye no gufashwa ishyirahamwe haseri gita impunzi ku isi risanzwe rikorana n'ishyirahamwe rikurikirana abagendana ubumuga Handicap International bagerageza gufasha abagendana ubumuga na cane cane abasanzwe bari mu ikambi y'impunzi y'imahama abarundi baba mu ikambi ya Kakuma mu gihugu cya Kenya bagendana ubumuga ishyirahamwe CBDH bika rivuga ko bariko bafashwa kuronswa ibikoresho nyunganirangingo na subirangingo nk'amakinga y'abagendana ubumuga ibikoresho bita proteze mu gifaransa hamwe n'inkoni zifashishwa mu kwiyunguruza bita bekiye mu gifaransa CBDH vika ikavuga ko biriko bitangwa n'ishyirahamwe Handicap International
arakoze George Nimenya Burundi bwifadikanije n'ayandi makungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu hariwe abagendana ubumuga ibyo birori bikaba byabereye mu kigo cy'abagendana ubumuga Centre d'appareillage et de rééducation Saint Bernard cyo mu ntara ya Makamba icyo kigo kikaba gikurikirana abagendana ubumuga butandukanye bagera ku 114 kugira abagendana ubumuga bubahirizwe mu burenganzira bwabo urunani rw'abagendana ubumuga mu Burundi rusaba leta gushyiraho amategeko akingira akongera agaha uburenganzira abantu bagendana ubumuga ku ruhande rw'ubushikiranganji bw'agateka kazi na muntu bamenyesha ko hari byinshi bimaze gukorwa kuva mu mwaka w'2010 nko kubakira amazu kubigisha hamwe n'ibigo bitandukanye byashyizweho ariko leta ikemeza ko hari byinshi bigikenewe gukora uravye ibitigiri bihari by'abagendana ubumuga mu gisata cy'indero naho abanyeshuri bagira hafi 2014 barataye ishure imbere y'uko n'igice cya mbere gihera aho ni mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Cibitoke honyine ibyo biri mu cyegeranyo cy'urunani rw'amashyirahamwe adaharanira kurinda ivyicaro vya politike force kivuga ko ubuyobozi bw'indero mu ntara busigura ko ubukene no gutwara inda z'indaro biri mu bituma abana baheba amashure. Kuri ico kibazo Professeur Olibera ntibashira kanda kurikirana hafi igisata c'indero aremeza ko ubukene buri mu gihugu ari imwe mu mvo nyamukuru zihebesha abana ishure, ahamagarira ubutegetsi kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu atari uko naho ngo ivyo bitigira bishobora gutera vyiyongera kumwaka kumwaka. Kurikira Professeur Libera ntibashira kandi
ico gitigiri c'abana baheba amashure mu Burundi kizobananya kiba kininiya kubera imvo nyinshi. Ica mbere gituma abana baheba amashure n'ubukene buri mu miryango, abavyeyi ntibashobora kuronka amahera akwiye yo kugaburira abana ngo bongere babigishe kubera ubukene. Ubwo bukene nabwo bukava kujyana z'abaye mu gihugu n'ubutegetsi buriho butashize imbere ineza y'abarundi bose kugira amahoro n'umutekano biboneke, hanyuma abarundi basubire ku kivi itunga ry'igihugu ryongerekane, hanyuma imiryango ironke uburyo bukwiye bwo kurera abana bongere babigishe. Ikindi cya kabiri gituma abana baheba amashure ningene idero itunganijwe mu Burundi mu mashuri atari bakeyi musanga abana bagerekeranye batagira intebe bicarako, batagira ibikoresho bikwiye, hanyuma ababyeyi bakabona yuko abana babo ari ugutunganya kuja ku ishure atakintu kininiya baba bariko bariga. Icya gatatu ni ingorane z'injyane, icyo nokwita insecurity ku mashure, abana bagwana canke abana bakubitwa n'abarimu. Izo nyifato z'abarimu bakubita abana biratuma rero abana nabo nyine batabakomboka. Aho rero simvuze abana bashurashuzwa bagaca batwara inda hanyuma bagaca bahera amashure. Icokorwa ca mbere ni ukugarukana amahoro n'umutekano mu Burundi, umurundi wese kikakidegemvya aticura kubarabura ku mungono kugira abarundi bashira imbere ibikorwa biteza imbere imiryango, imiryango ironke uburyo gukweshaho abana bongere barunke mu mashuri.
Mu gisata cy'ubutungane gukurikirana umuntu yejejwe n'ubutungane akidegenda ku cyaha yari yaragirizwa bite kubiri n'amategeko, ibyo bishyikirizwa n'umushinga wa manza Jean-Pierre Bigirimana afatiye ku rwego rw'iperereza rwahagaritse rubanje kunyuruza umunyagihugu Salvatore Gasogo muri quartier ya Carama muri zone ya Kinama ya komine Ntahangwa mu gisagara cya Bujumbura. Umushinga wa manza Jean-Pierre Bigirimana yibutsa ko umucamanza wenyine ari wafise uburenganzira bwo gusubiramwo ingingo yari yafashe, asaba inzego z'umutekano kubahiriza ingingo z'abacamanza, abakora nabi bakabihanirwa. Kurikira Jambye Bigirimana.
Mu mategeko y'u Burundi biratomuye neza yuko iyo sentare yafashe ingingo nta mupolisi nta muntu akora muri documentation shanke mnabo mu bushikiriza manza ni kuvuga abo muri parke bashobora guhisubiramo shanke ngo baburagize ingingo iba yafashwe na sentare. Bisigura yuko iyo umuntu yahawe umwidegembyo biciye mu ngingo yafashwe na sentare, iyo sentare yonyene kiretse rubaye urundi rubanza rushasha niyo yonyine ifise uburenganzira bwo gusubira ku ngingo yari yafashe. Niyo bikenewe umuntu yarekuwe ishobora kuvuga yuko asubira agafungwa. Umucamanza rero iyo ngingo yiwe kirese wenyine shanke uwumukurira nta wundi muntu mubajejwe iby'umutekano abo muri documentation mu gipolisi afise uburenganzira bwo kwihindura. Tukagomba rero kwibutsa yuko ayo mateka n'amateka asanzwe azwi, ibiri kubiraba rero kuri uwo Gasogo n'uguhunyanga amategeko no kutubaha ingingo zafashwe n'ubutungane. Ubundi kandi abo bakora muri izo nzego zijejwe umutekano ibyo ni ibintu batezwa kuba bazi neza yuko bidakogwa. Ingingo y'umucamanza si umuntu ari wese ashobora kuyiburagiza, si umuntu ari wese ashobora kubahuka gufata yuko iyo ngingo yafashwe atakimaze, ni kuvuga kwisubiza inyuma bishobora gukorwa n'ubutungane bwonyine. Ikindi nacyo kiba gihambaye kumenya nuko byatumye afatwa ntiyari iyindi dosiye, yari dosiye isanzwe nyene ubutungane bwavuze yuko atezwa kwidegembya. Muri ico gihe rero amakosa yarakozwe hari aho nyanzwa amategeko, tugasaba yuko ahubwo abaserukira ministere publike shanga baserukira amategeko shanga bakurira aba baba bafashe mwe nizongi ngozi nyuranye n'amategeko ko bashobora gutanga ibihano ku bantu babubahutse gukora ibidakogwa ni kuvuga gusubira gufunga umuntu yari yarekuwe na sentare kandi ata dosiye nshasha yahabaye.
Tubibutse ko umunyagihugu Salvatore Gasogo ubu afungiwe mu biro by'urwego rw'iperereza i Bujumbura, akaba yanyurujwe n'usanzwe arongoye iperereza mu ntara ya Bujumbura ariwe Emile Cimpaye hari kuwa 30 za kuno kwezi. Abantu 28 baragandaguwe bunyamaswa mu kwezi kwa 11 guheze, abandi 4 baranyuruzwa, 10 barahagarikwa bidakurikije amategeko, 20 nabo barakomereka hanini biturutse ku magrenade biri mu cegeranyo cy'ishyirahamwe Akate Burundi gisohoka buri kwezi. Augustin Nibona avugira Akate Burundi avuga ko abakora ayo mabi ari urwaruka rw'imbonera kure inzego za leta ziperereza hamwe n'abajeje umutekano. Kurikira Augustin Nibona
mu cegeranyo cy'ishyirahamwe Akate Burundi bujanywe n'ihohoterwa n'isinzi kazi yateye akazi na muntu mu Burundi cy'ukwezi kw'11 2021 kwari kurangiye hashobora kumenyekana abantu 28 bagandaguwe, abantu 4 baranyuzwa uburengero, abantu 10 barahagarikwa hadakurikije amategeko, hamwe n'abantu 20 basinzikarije ubuzima, abenshi bakaba bakomerekejwe n'amagrenade. Bamwe mu bakozi b'urwego rw'iperereza, bamwe mu bapolisi imbonerakure, hamwe na bamwe mu bajeje intwaro bakaba bari mu bagirizwa gukora ayo mabi, ntibave ngo bakurikiranwe n'ubutungane biboneka ko omenga bakingira ikibaba n'ubutegetsi. Akati Burundi yerekana muri ico cegeranyo ubukozi bw'ikibi n'ubwicanyi vy'imonogoje, aho hamaze iminsi hatorwa abantu bapfuye bamanitse ku biti hakoreshejwe imigozi, abategetsi bakihutira kuvuga ko baba biyahuye, mu gihe henshi usanga abo bivugwa ko biyahuye baba bamanitse amaguru yabo akora hasi, ndetse ugasanga nta n'icerekana ko uwo mugozi woba waramukomerekeje. Bigaragara ko mwe n'abo bantu baba bishwe bakamanikwa kugira ngo bahuvye amatohoza ku bijanye na mwe n'izo mfuku. Ikindi kibonekeza ni ubwicanyi, aho abantu bicwa bagirizwa uburozi, ntiyave ngo habe amatohoza ngo abakora ubwo bwicanyi bakurikiranwe bahanwe. Ikindi kandi kibonekeje muri uku kwezi kw'11 ni inyuruzwa ry'abantu ryabandanije, aho abantu bafatwa n'inzego z'umutekano hamwe n'iziperereza, mu nyuma bamwe bagatorwa bapfuye.
Amwe mu mabi akorerwa abapfakazi ni ukwirukanwa mu ngo n'aho baba barabyaye, cyangwa bakabuzwa kubandanya batunganya amatungo basigiwe cyangwa baronderanye n'abagabo mu ntumbero yo kubandanya barera abana. Naho biruko ingingo ya 59 yo mu itegeko rikinga ikongera rigahana amabi afatiye ku gitsina yo mu 2016 irahana uwo wese abuza umupfakazi kubandanya atunganya amatungo y'urugo. Iyo ngingo iratomora ko uwo muntu azohanishwa umunyororo uva ku mwaka gushika ku myaka 3 agacibwa n'ihadawu y'amafaranga ari hagati y'ibihumbi 50 n'ibihumbi 100. Abashinga ayo mategeko bari bakwiye no kwitwararika ishyirwa mu ngiro ryayo ku neza ryabo ryagenewe gukingira. Ako ni akamo mutewe n'umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi, yifadikanije n'urunani rw'abashingwa manza kabi.
Ano makuru tuyabandanize mu gisata cy'intwari bereye n'ubutunzi. Abaja mu mahayanishwa nk'iririko rirabera i Dubai batorwa gute? Mbega ababagena boba basezerana iki n'ababagena? Inyishu ni muri ano makuru, aho tubandanya tubabwira amanyanga akorwa mu bushikiranganji bw'ubudandaji, aho badakangwa no kurenga ku itegeko ry'umukuru w'igihugu mu guhindura abatimbo bamuherekeza mu gisagara cya Dubai. Tubibaze mugenzi wacu Jean-Marie Ndabashinzi.
Amategeko asanzwe agenga ayo mahiganishwa asaba ibihugu byose kubanza kugira amahiganishwa mu gihugu hagati, kugira ngo abambere mu bisata bitandukanye abaribo bazitabugura urubanza. ibyo abatwara umugwi wateguye biriko bibera i Dubai rongowe na Patrick Nkurunziza ntiwigeze ubikora bidatewe no kutabimenya ariko ari gushaka kwishiriramwo ababo gusa. Amakuru duhabwa nawo mushikiranganje bw'ubudandaji avuga yuko muri ayo mahanishwa haba amatike y'indege haba ibizobatunga bashitseyo ibibanza badandarizamwo ibyo byose biraheza bikishugwa n'abateguye iryo hayanishwa. Ngaha rero nkuko tubwirwa nabo bakoze umushikiranganje niho atangurira ibiturire kuko uwo bashitse ku rutonde aheza akariha iyo tike naho azorara eka mbere naho azokorera ababiteguye bakaba aribo bishyirira amafaranga ku mufuko. Ngaha ngo ni naco coba catumye abatimbo bashatswe n'umukuru w'igihugu badashirwamo kuko batari kubahuka kubarihisha ayo matike ngo bayabarihishije naho bari guhava babimenyesha umukuru w'igihugu. Ikindi abo bategura iryo hayanishwa bakunda kuriramwo ibiturire ngo n'ugukotesha bimwe mu bibanza biba byateguriwe u Burundi bagaheza bigakorerwamwo n'abandi batari Abarundi. Akarorero ni nkahari hateguriwe kudandarizwa imfungurwa zihiye z'ikirundi bita restaurant mu Gifaransa mu biriko bibera i Dubai. Ubuhoba hariko hadandarizwa imfungurwa zituruka mu Butaliyano hari kuba umurundi hakaba hari kwakorera umutaliyano.
Arakoze Jean Marie Ndabashinze. Imbere gusozera ano makuru dusimbire mu ntara ya Rumonge aho abanyagihugu bo muri iyo ntara bashimishwa n'ingingo yarayifashwe yuko atawuzosubira gutangishwa amafaranga arenga 500 y'amarundi ariko ariyunguruza ku ipikipiki ariko bakaba bafise amakenga ku masaha yo kwiyunguruza yagabanijwe gushika ku isaha ya 12 z'umugoroba. N'ingingo zapfunditswe kuri uno wa kane mu nama ya buramatari yagiranye n'abaca amafaranga mu kunguruza abantu ku mapikipiki. N'inkuru ya Vanessa Muhiteka.
Muri inama yo kuri uno wa kane konsatar nitunga buramatari w'intara ya Rumonge yagiranye n'abunguruza abantu ku mapikipiki inama yari yatumiwemwo n'urongo y'igipolisi mu ntara ya Rumonge. Wumvikanye ko atamunyagihugu atusubira kwaka amafaranga arenze 500 mu gihe ariko ariyunguruza ku ipikipiki. Hanafunditswe kandi ingingo yuko atawunguruza abantu ku ipikipiki azorenza gukora isaha 12 zo ku mugoroba. Abanyagihugu barashima iyo ngingo yo kudasubira kwaka amafaranga y'umurengera ariko batinya ko iyo ngingo izohava idakurikizwa.
Aryohewe twaranezerewe turayikenguruka ariko ikibazo gihari ni uko baciye bagabanya amasaha yo gukora gushika saa moya abantu baba bagitaha saa mbiri gushika saa tatu mbere abantu baba bagitaha bava ku mirimo itandukanye kuko abantu ntibakora bimwe. Hariho abadandaza, hariho abava ku mirimo yo kurima bisanzwe, hariho ababa bavuye ku ngendo kugeza saa zitatu baba bagitaha. Rero kuvuga yuko boshikana igihe cya saa 12 mugabo biragoye. Turafise amakenga yuko abantu batari bashobora kuzokwikika mu kiza bagasa ugasanga bariko baca amahera menshi abantu.
Ku ruhande rw'abunguruza abantu bavuga ko bagiye kubateranya na bene amapikipiki kandi ko batabona ingene bagiye kubaho.
Twebwe ntibyoroshye, nta handi hantu hashobora kudufasha gutunga imiryango. Twari dutunze imiryango twifashishije zino pikipiki ariko ba nyine amapikipiki ubu bategereje kuronka amahera ya perezidema. Ariko ibyo kumanura amahera nta kibazo kirimo, ariko kandi ni uko icyo bisaba yuko umuntu akora cyane yitanga. Ariko kandi tumaze gushika mu gihe cy'isaha 12 ni naho haba hageze guca amahera y'abataha, amahera y'abavuye ku buzi butandukanye naho haba hageze yuko umuntu ayaca. Rero turi tubona ukuntu bigiye kugenda. Ikindi naco ni uko hariho hariho imisore bashyizweho ntako batwoye imisore y'imbonerakure y'umuganga Sendege FPP isanzwe ikora igikorwa cyo kuraba ko hari umuntu atakiba undi, ko hari umuntu arengeje abantu badonka, arengeje abantu yategereje gupakira.
Kuri aya makenga y'abagendesha amapikipiki, uruganda rwa Radio Inzamba ntiturashobora kuronga kuri telefoni Konsolata Nitunga buramatari w'intara ya Rumonge. Ngomenye ko kuva mu mpera z'ukwezi kwa 11 amapikipiki atari munsi y'ijana amaze gufatwa biturutse ku kurenza gupakira umuntu umwe canke barengeje gukora saa 12, ayo mapikipiki agacafungwa mu kiringo c'amezi atatu.
Arakoze Vanessa Muhite Kaninonga haduche dusozera no makuru twabateguriye mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiye bakoze bagenzanje bakoze ibishoboka byose mafashije kuyegeranya Parfum ndasigana nkabanda bipfurije kugira amahoro iwanyu no mubanyu naho butaha mugire weekend nziza.